ራዲዮ ህዝዊ የአሜሪካ ለዲዮ ህዝዊ የአሜሪካ ሰማያዊና የዋሽንግተን ዲሲ ሙኪሩን ዲሙሽር ጓንዳ ሙሩን ምትኩንጃ ኩንዮንጎ ሚጉፊ አሸቶቨ ኩሚቴሮ ቹኒቼንዳ ኩሚቴሮ ኒዮንጊቪ ነዝግሪ ሙጓንዳ ዲኩ ኤፍኤም ጀና ከኔ ኢንቲቱቱ ና ኤፍኤም ኒዮሁናኒ ሙናኒ ኢቺ ኢታቱ ዩኒቨርሲቲ ትብሲቲ ኩሚ ኒ ፌዴሪክ ሙኪጄ አፍረምጄ ይጋንኒ ኩይሳሃ ይጋንኒ ቱዋንዳኛ ኳቲቡዳቺ ንጎዛቹ kwira ikiza cha corona chadutse kwisi hose ikaze mwese makuru yo mwaka kanye ikibazo cy'inzara kiragaramiye impunzi z'abarundi ziri mu kambi ya Mutenderi ku buryo abagendana mugira wa sida muri kambi batagishobora no gufata imiti ifufaza ico kiza
genda hangayitse nabi nk'ubuhonye ne kubeje nta kintu ndaje n'imiti singimira mitsi narahagaritse heje urugyinzara
iyo ni bukuje neta umwe mu bavyeyi baba muri kambi Ingucho kini hanayani makuru njireki ya karele kafika ya gabinini ya imu chivazo chaba kuwe mungoza abo ni miuzure ya watire imurundi na makenga shikizwa na makurela mumasoko awili ya mungisara cha kigali yugawe kumvozo kugawanya ugando kukiza cha corona hanayani makuru wavugwa hili janu hino kuisi kila wa shikiza mukanya kanimbele aliko imbele yahu leka dutega matuki mgenzo wa chaluiza bigirimana ajiku dushikiriza makuru wavugwa hili janu hino kuisi
Urakoze Frederic tuyahere aha muri America abademokrate kuri uyu wa mbere barayi batanguye ikoraniro kaminuza ry'umugambwe wabo rizomara iminsi ne bigamije gufasha no gutera intege umukandida wabo Joe Biden kugira azotsinde President Donald Trump mu matora yo mu kwezi kw'icumi na kumwe uyu mwaka abashikirije amajambo ejo ku munsi wa mbere barimwo Michelle Obama umutambukanyi wa perezida Barack Obama yahoze arongoye America senator Bernie Sanders wahoze ari guverineri w'umurepublikani wo muri leta ya Ohio John Kasich yanahataniye ikibazo cy'umukuru w'igihugu mu mahiganwa yibanze mu ba republikani adacana waka na perezida Trump ubu kaba yahisemwo gushyigikira Biden yahamagariye bagenzi we mu mugambwe w'aba republikani kutazoha amajwi Trump abo bose bahisemo gushikiriza ayo majambo bari mu ngo zabo bifashishije ubuhinga bwa video conference kubera ikiza cya COVID-19 kuri wa kabiri abategetsi bakomeye mu mugambwe ba demokrate nyene barimo Bill Clinton yahoze ari perezida umukenyezi wa Biden John Kerry yigeze kumushikiranganje bimigenderanire Chuck Schumer arongoye umugwi w'abademokrate muri Senate ya America bari ku rutonde rw'abashikiriza amajambo yo gutera intege Biden kuri wa kabiri perezida Donald Trump ntiyatebye gutesha agaciro iryo koraniro mu kuvuga ko mu majambo yose yashikirijwe atana kimwe kimutera ubwoba kandi gikwega abantu kirimwo mu ndwiza aba republikani nabo bazoba baramukiwe mu ikoraniro ryabo kaminuza rizobera mu gisagara cha Charlotte muri leta ya North Carolina aho Trump azoshikiriza ijambo ryo kwemera guserukira aba republikani muri manda ya kabiri ijambo azoshikiriza ari mu nyubakwa ya White House muri Afrika umushikiranganje wa Somalia mu ntara ya Hirshabelle yari ishwarashwe ku mugoroba weje kuwa mbere mu gisagara cha Johar abayibonye bavuze ko Abdul Kadir Abukar Karani umushikiranganje w'uburimyi muri iyo ntara yarashwe igihe yari kaja ku rugo iwe abamwishe baciye bahunga nta uremanga ko yakoze ubwo bwicanyi ariko abategetsi batunga urutoki abakora iterabwoba ishwa giwe rikurikira igitero cyabaye ku mugoroba wo kuwimana ku hoteli imogadishu kikaba cyahitanye abantu 17 abandi 42 barakomereka Perezida wa Afrika y'Epfo n'abategetsi mu gisaka cy'amagara y'abantu batangaza ko ibitegiri by'abandura COVID-19 bigeze aho bitangura kugabanuka Perezida Cyril Ramaphosa yatangaje ko abategeko amwamwe yafashwe agiye gutezurwa ariko kandi ku rugamba rukibandanya Abanyagihugu bo muri Johannesburg bagiye mu mabarabara kuri uyu wa mbere bagaragaza akanyamuneza n'umunezero ku bw'iyo nkuru amafuza yatangaje kandi ko hari ingingo zigiye gutezurwa zirimo gusubira kurekura urudandazwa rw'itabi n'inzoga Afrika y'Epfo nicyo gihugu cya mbere ku mugabane wa Afrika cyasindikajwe na COVID-19 aho abashika hafi 600,000 banduye hamwe n'abarenga 111,800 bafuye mu gihugu kibamwo abangana imiliyoni 60.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Igihugu cya Nigeria kizokongera kugurura ingendo z'indege mu makungu ku itariki ya 29 ukwezi k'umunani mu ntumbero yo gutezura ku ngingo zafashwe kubera umugera wa corona. Umushikiranganji wo gutwara abantu n'indege Hadi Sirika yavuze kuri uyu wa mbere ko izo ngendo zizotangurira ku bibuga by'Iregose na Abuja. Nigeria yahagaritse ingendo z'indege mu kwezi kwa gatatu mu ntumbero yo guhagarika ikwirakwira ry'umugera wa corona umaze kwandukira abarenga 49,975 1975 bamaze kuhasiga ubuzima. Iyo ngingije haheze indwi zitandatu ico gihugu caruguruye urujya n'uruza rw'indege mu gihugu hagati.
Urakoze Heloise ku makuru heje kudushikiriza. Atubibutse nshutubize kumva muri abandanya kumviriza iradiyo Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Burundi mu 2020 bigufi ya shortwave ku metero 19 n'imetero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu kanya amakuru avugwa mu ntara.
Iwanyu mu ntara. Hanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika ari umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Amakuru mu ntara tuyatangurire mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aho abagenda na mugira wa sida bo mu ikampi ya Rusenda batangaza ku kibazo cy'inzara ivurwa muri iyo kampi cyatumye bamwe muri bo bahagarika kunywa imiti ya sida kuko bibagora kunywa ibinini bya sida batafunguye. Inkuru y'umumenyesha makuru w'Ijwi rya Amerika Vedaste Ngabo ari mu Rusenda.
Bukuru Jeannette ni umubyeyi wo muri inkambi aba muri village ya Kabiri. Yatubwiye yuko kuba bamaze igihe kirekire badahabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya PAM byatumye tubahiriza amabwiriza yari yahawe kwa muganga yo kunywa ibinini bigabanya ubukana bwa sida.
Genda hangayitse nabi nk'ubuhonye ne kuva cyo nta kintu ndaje n'imiti singimira imiti narahagaritse hejuru y'inzara kubera ndakimize nk'uno munsi ntariye nzosubira kubyuka mu nzu hirya yeje nk'ubu guhereje papa nta kintu ndashyira mu kanwa ndagahemuka kuva cyo nta kintu turajya. Emuje bundi ho Jackie yarahije agenda hari agaramamo niho bahirasi agarama kwa baje bapokeze baramuharasi yo nuko natwe riso ni rikadufata nta kuntu kugenda kugarama hariya nkubonye nimero bakumira imiti ku munsi wa Mungu windwe heze no bipfuriye mu nzu iri mu nzu kubera nta kuntu yinira kandi shoye saba ko nimba vuse ni gihomo kinda batisimu duteke.
Jean Marie Sabiyumva nawe ni umugwayi wa sida asobanura yuko ubuzima bwe wabayemo muri iyi nkambi irimo abagendana umugira wa sida bagera ku 1500 bwatumye muri bo hari abatakaza ibiro bari basanzwe bapima kubera kudafungura neza.
Generation 35 ubungeze ku biro 40 ivyatse no kumita ta kintu irya njyo turapokera ingya twadupokeza ku kwezi utumaza ameza ane kutunyimbwezi kwa gatanu. Ninya bu telefone baduha takintu kirimo twa tubagurisha 5,567 bari guhaye bisumisha umunsi umwe ugasigana agakarite simu konyene nimba nyamahera baziye runyika mu mwaka wa jyari baziye yuko uyondura kandi ga telefone gakure turi mu buzima bubi tugeza hanyuma kumwe wiye turabukuntu amakungu yo dutabariza kirije yadufashije turipfuza ko duhinjira tarukaye n'izabandi tugendana n'izingwara zidakira cyane cyane twe njehaje bujumbura naba nafata umuti kuri wa karede nkafata abaka mu muti uyo mushye ngiye gufata umuti baguha igikombe cy'amata ukavuga baguha inyama zo mu makopo washika mu iruka nywa bira binini wariye zira inyama zo mu makopo kanwa n'ubuyi bufashe ntabwo bikugira ikizungu zungu ntabwo mba bikuboreje ariko hano urabinywa bikakuboreza mu wanyoro umugi washika mu cyaduka zungurirwa gutangura kudawa ukadavyitariye ugira inzara ugira utaronka twa kakabuyi mu minsi yara twa turonka kabuyi nundu ubakabuyi baragahagaritse.
Aba bagwayi basida bari muri inkambi basanga bari bakuriye gufashwa guhabwa igishoro bagacuruza kuko izindi mpunzi zitagwaye izo nubwo zitinda guhabwa ibifungurwa n'ishyirahamwe rya PAM hari zinyuzamo zikajya gukora imirimo y'imbaraga mu baturage b'abakongomani irimo guhinga ndetse no gukora amatafari Jamari Minani aba mwishiramwe jabagwayi basido muri inkambi ya Rusenda.
Jemba yeho nabi gose. Urabona nkubisaba ko no umuntu aronka kabuye. Bwa boyi bwaduhakera ni bukibaho nubu. Baza kubutorera inondo. Cheto kabutorera nga kuri hospital ya nubu ni itukironga. Tusaba yuko boduheza gataya hamu tukiyungunganya tukadandaza. Hama tukaronka nakaje gasururu. Tunso mutai kila turi yungu nganyako imbala kazachi nishuwa kuhengi nishuwa kukura kazi kingu sewa kwa mwana yichela hazi akadana za kadeba gitu tuli
tukwashate kumenyichishira mgeja edese lishenzu miro umiza mungambi ya Rusenda rivuga kuri jikiwa zotu uzima buba wajenda na sida wabuga yuko wapidi tabijadu kundira kukutu kwa agira gaja kufujishu mwewezu wijo shira mga kuri telefone ingenda nwa tabijakunda aliko tufujishu mwewezu seru kilimpunza warundi muri inkambi Emmanuel Ntirampe ba yatubwiye yuko iki kibazo bakigejeje muri asere
iyo tubabajije rero twebwe nka abarongozi bikambi baguma batubwira yuko barindiriye basabye bagize demande ariko batarishyurwa barindiriye nabo kwishyurwa kumusabo bagize
sabagwayi basida bonyine bavuga yuko bugarijwe n'ibibazo by'inzara muri iyi nkambi ahubwo n'abagenda indwara zidakira zirimo diabete ndetse nabo bantu bumuga nabo basaba ubufasha kuko nabo bibagora kunywa imiti babaha kwa muganga badafunguye ubedatse ngabo kubwijwe rya Amerika mu Rusenda mu Ntara y'Ivuye
Burundi muhuza barundi Edward Ndwimana avuga ko leta giye gufasha abakwi mu byabo n'imyuzure bari ahitwa ku interekwa mu gisagara cha Bujumbura kugira ngo babone ahandi baba hari haize iminsi abo bakwi mu byabo bamushikirije ikibazo cy'uko leta atamfashanyo ibaha inkuru ijwi rya Amerika yateguwe ifashijwe n'abanywanyi bayo mu Burundi tubishikirizwa na Desire Hatunimana
umuhuza w'abarundi yagendeye abateshejwe izabo ku interekwa ari kumwe n'abarongo gisagara cha Bujumbura nk'uko yabishikirije abanyagihugu bari bamusabye gutorera umuti ikibazo cyabo kuko bemeza ko babayeho nabi batagira naho barara Edward Nduwimana amenyesheje ko bategerezwa kuva muri icyo kibanza kuko atari cyiza cyo kubamwo umuhuza w'abarundi yasabye gutandukanya bari bapanze n'abamazu yabo
twarumvikanye yuko mu minsi mikenya nimba mutarabikora abajeje intwaro babafashe gutandukanya abari bapanze amazu n'abari bafise ahabo kugira ngo bishobore koroha warapanze inzu nkumbure wewe arashobora kugira no gupanga handi mu gihe bamuherekeje ariko warafise cyari kibanza ciwe leta na izo ziraba ingene ifasha biciye muri wa mugambi ya program ijanye iyi platform ijanye no kuraba gukingira ibiza n'ibindi ikibazo cyanyu bari ko aracyitwararika mugabo namwe mugende mukurikiza impanuro muhabwa n'abajeje intwaro kandi ababishoboye muri mwebwe hari abashobora kuba bishoboye abishoboye bari de kurindira izo nyishu za leta ubishoboye kuba ashobora kuja guhiga handi abari yumvira kuba aragenda mwumve yuko ngaha ahasi mu buzima aha nta buzima buhari
nawe yemeza ko leta ifasha abahora baba mu nzu zabo Nduwimana yasavye abashaka kubaka kubanza kuvugana n'abajejwe inyubako kugire byashitse aho ku interekwa ntibize bisubire
ibi byashitse birababaje ariko biduhe n'ikigwa cy'ukumenya aho turiko turubaka aho tugiye kuba ingene haba hameze tubasaba yuko nubu abo bavuga ngo bari kuba rubaka leta bahama bati babanze baje inama neza n'abajeje intwaro n'abajeje bisaba byukubaka barabire yuko vyukuri aho bariko barubaka atari hamwe azosura gutera ibindi bibazo ivyo byose rero mu ndakubikora biciye mu kuja inama n'ingingo mu gukomeza umwumvikano hagati ya mwebwe n'abarongo intwaro n'abarongo ibisata bibijeje
abanyagihugu naho bamwe bashimye ko bagiye gufashwa bakanaronka uburaro ntibabona ingene bagiye kubaho kubera inzara na kazoza kabana mu gihe amashuri agiye gutangura batabona iyo bazokura amafaranga y'ibikoresho by'ishuri by'abana babo umuhuza akabera nagendeye site ya Maramvya arabateshejwe izabo bo mu Gatumba kubera imyuzure naho nyene yabasavye gusubira muzabo abanyagihugu bakagira makenga kuko hari aho amazi atarakama ikindi babona nuko ivyabaye bishobora gusubira mu gihe uruzi rusizi rudakorewe
hariho abifuza ko bokwimugwa bakabaronderera ikindi kibanza mu bashiramwe kuko wabona uba amazi akidengere hariho nabandi wabo hamaze gukamuka bavuga ati twebwe batwubakiye bakadusanurira bakatorosa udushikira ngo dutekerera tugasubira mu gihe umva hano haratandukanye
tokogwa nuko botugomerera rusizi bakadukubikira n'idigi aho ruhora rumenera kugira korohegwe n'ibyo kandi gutwagwa
twebwe cy'imvuro kiwanje hariho nkabeshi hatarakama amazi none hema naho bazoyiduha tuzoyubaka hehe nubundi tuzoca tuvayo kandi numba tuzokwamira mu nzira n'isi cyangwa mbona yuko bo twiyumvira ko nyene bakatugonderera hanyu bozishi
site yo kuwinterekwa isanzwe irimwo iminyango 140 itagira uburaro kubera imvura y'imyuzurira yahitanye abantu 16 hari kwa 22 ukwezi kwa 12 mwaka 2019 ni mu gihe batashijwe izabo kubera imvura n'imyuzurira y'uruzi Rusizi muri zone Gatumba mu kwezi kwa 5 mwaka 2020 barenga 11,000 bakaba bari mu masite atandukanye harimwo site ya Maramvya.
Inkuru idushikiye mu kanya ivuga ku Burundi bwanse kwakira barundi barenga 130 buganiwe mu Rwanda kubera mipaka yugawe bitumwe n'ikiriza cy'umugera wa corona. Abenshi muri abo bari bagiye mu Rwanda kubera imvu z'akazi canke bagiye kwivuza. Ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda bwavuye ko borindiraho imipaka izokugururirwa kubera leta yanse kubaha urusha wihariye rwo kwinjira muri iki gihe. Ubu bamwe muri bo batangwe gusaba uhungiro mu cyo gihugu. Ni inkuru ya Clavere Niyonkuru umenyesha makuru w'Ijwi ry'Amerika i Kigali mu Rwanda.
Igitege ntabanduka c'abarundi bose bugaraniwe mu Rwanda ntitwashoboye kukimenya. Gusa ubuserukizi bw'u Burundi mu Rwanda bwemeza ko ababwituye bashaka gusubira mu gihugu bari hagati ya 130 na 140. Ambasade ivuga ko byumvikana ko ari benshi kurusha bo kuko hashobora kuba hari abatagituye. Abo nabugaraniwe mu Rwanda kuva mu kwezi kwa gatatu imipaka y'ibihugu byombi yugawe kubera ikiza cy'umugera corona. Bagezwe ahanini nabaje kwivuza abari mu kazi bafise n'uruhusha rw'akazi abari kuramutsa imijyango yabo hame nabari bahaciye bavuye mu bindi bihugu. Mu kwezi kwa gatandatu guheze abo barundi baragiye kwitura ubuserukizi bw'igihugu cyabo kugira ngo bubafashe gutahuka. Ambasade yarabakiriye ibaka n'amafaranga 8,000 yitike kuko bari gusubira inyuma n'imodokari. Yamara inyuma y'ukwezi kumwe ambasade y'u Burundi yarabahamagaye ibabwira ko leta y'u Burundi yanse gutanga uruhusha rwihariye kugira ngo bajabuke umupaka. Amafaranga yabo barayasubijwe. Ubu aho baba mu bice bitandukanye by'igisagara cya Kigali bavuga ko ingaruka mbi zatewe n'icyo kibazo ari nyinshi kubera umutekano wabo. Bamwe muri bo badusavye kutabavuga amazina.
Urabona iyo bakomeje kuja mu gihugu cy'iwawe kandi barusanze fise igihe umutekanije cyo gusubira inyuma ntaburinze amafaranga kabura uburyo bwo kubaho hariho benshi bari bafise ubuzi twatakaje ubuzi tubayeho nabi tuma dusaba indaro gusanga kura uragurana umuntu uragurana umugenzi ariko n'ubu twaherewe nta kimwe dufise. Umva rero tuguma dusaba yuko twunganirizwa bakatekura twagenda kukurumva ntabwo twe twahunze twaje tuje ku bintu bizwi.
Ubu ndetse hari n'abamaze kwitura igihugu cy'u Rwanda basaba ubuhungiro.
Uyu Burundi ngo baravyase sinzire ko ashaka ko tuguma turi mu nzi hari wabwo twese tuzamusaba ariko twese tugiye kutanga kumusaba kurumva none twabaho gute ata burenganzira bwo kuba mu gihugu ofisi ubu twaragiye gutabaza igihugu cy'u Rwanda cyatwakiriye femakime cyatubwiye ati ingurane zanyu turazizi ni mwe murarindira natwe tuzohava tugenda gusaba ubwo buhungiro tukaba twaza ko bazatwakiye kuko twagize ingorane. Urabona nk'ubu buye Burundi bwaciye buvuga ngo twebwe ntibatuzi iyo bamaze kuvanga ntibabazi tuzava tugira n'umutekano muke aho tuzasubira hariya iryo gituma rero benshi batangiye kuza barasaba bagume ngaha.
Icyo kibazo catumye imiryango icikamo kubiri. Uwo mugabo yaganiriye n'Ijwi ry'Amerika ari Bujumbura umugore wiwe yugaraniwe i Kigali mu gihe yari yaje kwivuza. Uretse ko amaze gukoresha uburyo bwinshi mu gutunga imijyango ibiri iri mu bihugu bitandukanye no gutunganya urugo ari wenyine si cyoroshe.
Urugo ruvuze ina rugo amezi atandatu urugo ruri mu mwana kumabaza mama rihe bakavugana ku telefone ni ndagukumbuye uzoza ryari nkaje ngiye ku kazi akavuga ati wantaye guma ngaha muhira tugumane. Hanyuma ugasanga umuntu afite n'akazi bisaba yuko atahabona gorovye ugashisa umwana yashavuye nagira ngo nduze ruguru mu by'akazi umwana akababara ubwizi urataha akakubwira ngo wowe ngo uyu munsi ngo nawe wantaye urumva ko nk'uko ucumiye ngo umubyeyi yaramutaye mu byo gutunganya urugo naho nyine biravuna. Hana twari twarumvise ngo bagerageje leta y'u Burundi igomba kuserukiza ubwo Burundi mu Rwanda bwabasabye biyandikishe baratanga n'amahera yo kuzoza haizi kwezi kurenga ya mtu nziyo vya heleye.
Jean-Claude Karegwa ndenzako umovugizi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi yatangaje ko kugira ngo abo Barundi bazotahukanwe bizoca mu nzego nyinshi harimo n'iz'umutekano. Ijwi rya Karegwa turekesha abagenzi bacu bi radio rya Bongereza BBC aho yabivugiye ku munsi wa gatandatu heze.
Abo bantu bumva n'ubabara Barundi none niba bagomba gutahuka hariho iyo nzira umuntu acamo ukuja mu gihugu nizo nzira tegerezwa gucamo kandi hariyo yavuze iki kiza karanda cha corona. Abo bantu tugira Imana bari mu gihugu kirimo abantu cyubana amateko ya OMS nihagera bazogaruka so kubangira rero haba hari ibiriko birakugwa mugabo bantu nibafatwe n'impunzi abo bantu ntabonzi gusa mvuze nibaba bariho bizoca muri izo nzira zose ubushanzwe amagara y'abantu bukorane bw'imigenderanire n'ubwo umutekano hanyuma bagaruke.
U Rwanda rwogo ruratangazwa n'ingene igihugu canka kwakira abanyagihugu baco. Dr Vincent Biruta umushikiranganji w'imigenderanire y'u Rwanda n'amakungu yavyishoye mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kundwa iheze abajijwe kugira ico avuze ku birego vy'u Burundi bavuga ku Rwanda rwabujije impunzi gutahuka.
Biratangaje kumva u Rwanda rushobora kuregwa ko rwafashe ugwate impunzi mu gihe hano hari abarundi bahamaze iminsi bageze ku 136 baje mu buryo butandukanye bamwe bari mu ngendo igihe imipaka yafungwaga bamwe bari baraje kwivuza hano basabye gutaha i Burundi barabangira bamaze iminsi baraha ndetse na ambasade yabo hano yaje muri minisiteri y'ubanyi n'amahanga gusaba ko twabafasha ngo batahe turabikora ariko Burundi mwanga kubakira. Ukumva rero bitangaje ko bamwe twaba twarafashe bugwate abandi nabo bakaba badashaka kubakira aribo banahaye n'uruhushya rwo kuba baza hano ku mpamvu zitandukanye harimo n'izo kwivuza.
Iki ni kibazo ubwa mbere cyari cyatewe n'umugera wa corona ariko mu nyuma gihinduka ica politike n'imigenderanire hagati y'u Rwanda no Burundi ibihugu bidacana uwaka kuva mu mwaka w'2015. Cheke Laveni Nkuru Kigali ku bwijwi rya Amerika.
Dukurikire mu gihugu cya Tanzania aho leta yafashe ingingo yo kutazosubira kwakira impunzi z'abarundi zitahukanwa zikongera zigahunga kubera ibazo zisanga bitarakemuka mu Burundi. Uzotahukanwa akongera guhunga azofatirwa ingingo zikomeye harimo gufungwa. Umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika James Jovin mu gihugu cya Tanzania yaritabiriye inama zo guhimiriza impunzi guhunguka ziriko zikoreshwa n'umushyanji intwaro hagati mu gihugu mu ikambi ya Nduta Nyarugusu na Mutenderi.
Ni mu rugendo rw'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania George Simbachawene yasubiriye Kangirugora wakuwe ku ntebe na Perezida John Pombe Magufuli mu kwezi kwa mbere uyu mwaka w'2020. Nyakubahwa Simbachawene arimo gukora inama zitandukanye mu nkambi za Nduta Nyarugusu na Mutenderi mu ntumbero yo guhimiriza impunzi gutahuka. Inyuma yaho igihugu cy'u Burundi gihamagariye abarundi bari hanze y'icyo gihugu gutaha kubaka igihugu cyabo. Ejo kuwa mbere yari mu nkambi za Nyarugusu na Nduta, kuri uyu wa kabiri aherukiye mu nkambi ya Mutenderi. Muri izo nama arimo gukora yagabishije yuko kuva uno munsi uzofatwa adafise ibimuranga cyibure uzotahukanwa kongera guhunga azofatirwa ibihano bikomeye harimo gufungwa mu gasho.
Na kuanzia sasa utaratibu uliokuwa unatumika wa kuwarejesha wale wanaokamatwa wakiwa hawana vibali halafu baadaye wanavibwa pia ya kurudishwa
uno munsi urutonde gwahora rukogwa ntuzosubira gukogwa uko gwaho. Abafashwe bari mu makosa bazosangwa mu nkambi badafise ibibaranga bazoza barafungwa apana guhabwa imfashanyo kandi kubera iyo bafashwe bahora batwagwa mu Burundi bagaca bongera bakagaruka. Izo ngorane ntazo dukeneye kandi
tutawakamata tutawapeleka mahakamani na watafunguliwa mashitaka na watafungwa kwenye magereza yetu.
Ikindi yasabye Abarundi gukomeza kwiyandikisha gusubira mu gihugu cyabo kubabona yuko icyo bahunze cyo bacyarakemutse kubera umutira makumunzi zose ari gusubira mu gihugu cyabo.
Nimekuja hapa kutoa ujumbe wa serikali ya Tanzania. Suluhisho la kudumu lililo jirani kwa sisi tunaotoka Burundi ni kurudi nyumbani tukajenge nchi yetu.
Najengaha gutanga ubutumwa bwa leta ya Tanzania. Umuturama uri hafi kuri bose bava mu Burundi ugusubira mu gihugu kubaka igihugu cyabo. Amatora yarabaye mwararonse umukuru w'igihugu. Ubu igihugu kiriko kiratera imbere. Niyihe mpamvu yotuma uguma ngaha uronswa imfungurwa utakoreye? Muhiri wanyu barabahika
musubireyo. Reka ndabinginge kandi ndabasabe gusubira mu
sefu. Naomba niwasihi na niwaombe fikirieni kurudi nyumbani.
Ku ruhande rwa ambasaderi w'ubuserukizi buto bw'u Burundi mu ntara ya Kigoma, Bwana Siliakus Kabura, muri iyo nama yavuze yuko Burundi bwiteguye kwakira impunzi zose kandi zoshikira mu vyabo atankomanze.
Atushikirire nyine cubara mukuru w'igihugu ca Tanzania amubwire yuko u Burundi turiteguye kwakira abarundi bacu bene wacu kugira ngo baze twubake igihugu cacu cy'amatanubuki. Nyine cubahera umukuru w'igihugu yari vumere yavuga yuko abahungutse bose bategerezwa gushikira mu vyabo. N'ikimenyamenya ngira mwaravyumvise ndaje kumukurikirana ku munsi ku munsi na bamwe bene wacu bari bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda bose bariko basaba kugira ngo bahunguke mu mayinga abiri leta iri kwitegura kugira ngo icyagore kwakira abambere.
Bamwe mu Barundi bahungiye mu gihugu cya Tanzania bamaze kumviriza iyo nama y'umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, basabye leta ya Tanzania na SR kubandanya gutahukana abavyiyumvamwo, kiretse ababona yuko icyo bahunze kitarakemuka babandanye kuronswa imfashanyo nk'uko bigenewe.
Egome uwo mutegetsi yaje uno munsi kabisa mu matwamakire neza kandi ijambo yatuzaniye rya ijambo ryiza rwose. Gusa kimwe gusubira mu gihugu si bibi nta banki wabo ko iminsi yose nk'uko babivuga muhari muhira. Gusa kimwe umba ni byiza by'uko umuntu nk'umuntu wabanza kumviza icyumviro ciwe ico bagituma adashaka kujya mu gihugu, koko turavye aha twese turi ngaha mu nkambi nyagusuru nuko usanga twese dufise ibibazo bitandukanye. Hari aho usanga bafise ikibazo iki abandi kiriya. Byiza nuko bofata ingingo haswa yo kubati dutange kugenda ari uko babanje kwicarika umwe wese bakamwumviriza icyumviro ciwe, ibyo biba byiza rwose gusumba.
Nashize tufise kuri icyo kubera beshi n'abariko barahunguka hari abaca bashika bumva ati bashikiye muri zangorane nyene ati meze kunuku abantu bagatuma bafata izindi ngingo zitandukanye. Icyo kwerekira atuma kandi impunzi nyinshi zidahunguka ngo zivye mu gihugu cyayo kubaka kubera abazi yuko banze bahunguka naho nyine ntabafise bazashikira kandi naho bogenda leta ikabereka ati nimuje ngaha. Bitokunda kubera haba hariho imiryango imwe ivuga ati nakaraje arahungutse baca batangura kuhirondera ukuntu bashaka kumugirira nabi.
Umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikije ku bushake bwazo watanguye kuva mu mwaka w'2017 kuva ubwo biciye mu mategeko. Hamaze gutahukanwa abarenga 188 mu bitigiri dukurase bamaze gutahukanwa muri uyu mwaka w'2020 barenga gatse 300. Abiyandikishije bategereje kuzotahukanwa mu minsi iza bashika 299. Abarundi basigaye mu nkambi za Nyarugusu na Mutenderi barenga gato 160,000. Kuva mu nkambi ya Nyarugusu iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika.
Tumikute nchuti mwese kwa mkumula wandanya kumweza iladio hizwi jamelika islami anila i Washington DC mkirundi na mkinyo Rwanda. Unahuni wa mwanya kwa shikiriza ingurereke kimwe mwini hukuma kumiyi zaranzi itariki iyo musi Venusto Shimilimana aravuga kuivuka jiwatoi umugira utera ingwara sida Luke Montagnier.
Hashize imyaka 88 kuri itariki ya 18 z'ukwezi kwa 8 mu Bufaransa havutse umwana w'umuhungu ababyeyi be bamwita Luc Montagnier. Uyu niwe waje kuvumbura virusi itera sida. Luc Montagnier avukiye ahitwa Chabri muri departement ya Indre iri hagati mu Bufaransa. Yize siyanse muri kaminuza ya Poitiers ariko impamyabushobozi hanitse yihabwa na kaminuza y'i Paris mu mwaka 1955. Afite imyaka 23 gusa. Nyuma y'imyaka 5 yabonye impamyabushobozi y'ikirenga mu buvuzi. Mu mwaka w'1974 yagizwe umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gikuru ubushakashatsi ku bya science, Centre National de la Recherche Scientifique. Mu mwaka w'1983 yavumbuye virusi imunga abasirikare bo mu mubiri w'umuntu yaje kugaragara nka virusi itera sida. Ubushakashatsi bwe n'ibyagezeho byatumye hakurwa imiti isuzumishwa kandi kandi ikagaragaza iyo virusi mu maraso. Nyuma y'umwaka umwe havutse impaka, umushakashatsi w'Umunyamerika Robert Gallo nawe atangaje ko yavumbuye iyo virusi nyuma y'imyaka 9. Ishyirahamwe ry'abashakashatsi bemeje ko iyo virusi itera sida yavumbuwe na Luc Montagnier mu mwaka wa 2008. Yahawe igihembo kitiriwe Nobel mu buvuzi ku itariki ya 18 uyu mwaka. Yagaragaye kuri televiziyo y'Ubufaransa avuga ko virusi ya corona yacitse abashakashatsi bigaga imiterere yayo. Ibyo kandi abihuriyeho na bamwe mu bandi bashakashatsi.
Chuti mwesi mkundi radio ishu uja Amerika vigano ya tuwateguli mwaka kanya wiga ukengaha. Turashimi mkubira ya dofasha kwegeranya vigano ilo tuwateguli. Turashimi enamwe chuti mwesi mwadu tazama tukikandi turabati ya kamu. Wanda anye mungiliza vigano ya radio ishu uja Amerika.